Jean Pierre Lacroix amaze kubonana n'abategetsi batari bake kuva kuri uyu wa mbere bari mu mushikanganje w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu umukuru w'ibikuru bya gisirikare umushikanganje wa mbere hamwe na president Evariste Ndayishimiye ku rubuga rwa Twitter umushikanganje w'imigenderanire bwanditse ko Lacroix n'umushikanganje Albert Shingiro baganiriye ku bijanye n'ukuntu Burundi buterera agacumu k'ubumwe mu bikorwa by'ugarukana amahoro n'umutekano ibihugu bahagaze ko ni Somalia na Republika ya Central Africa mu gatondo kuri uyu wa kabiri yakiriwe n'umushikanganje wa mbere Alengiyome Bunyoni Bunyoni yavuze ko ingendo Burundi yo kurunga inteko gufasha mu bindi bihugu biterwa n'imvo z'ibiri nyamukuru kubera abo nitige ziterana Burundi mu bihe by'amagume hamwe no gukora umuco w'abarundi wo gutabara ababanyi iyo bagize ingorane inyuma y'umutaga naho yahawe umubonano na president Ndayishimiye asohotse la croix yavuze kiri ku mutima kurusha
j'ai eu l'occasion de saluer les efforts que fait le Burundi dans ce contexte
naronsa kanya kukeza Burundi kukigora bukorana cyane cyane ku byerekeye guhagarika intambara byabaye muri Central Africa mu minsi iheze mu guhagararira amahoro abasirikare b'abarundi batanze ikiguzi gikomeye
Femmes et hommes ont payé un prix lourd.
Niko yashikirije yibutsa ko abasirikare bane ba FDNB igisirikare cy'u Burundi baguye mu bitero mu kwa 12 umwaka uheze no kwa mbere uyu mwaka. Iyo medenze imana yakegera cy'umuvugizi w'umukuru w'igihugu nawe yavuze icyifuzo shebuje yashikirije kiruta ibindi. Uguserukirwa mu nzego zo hejuru ku rwego rw'intwazangabo muri ONU.
Yashimiye Burundi kubera akigoro bukora muri Centrafrique kuko nk'ubu hari hagahengwe ibyo byose bakaba bikesha cyane cyane akigoro k'abarundi hanyuma rero baganiriye nuko mu minsi iri imbere icyo gikorwa kibandanya kandi bakabifuza yuko no kugwego hejuru rw'abasirikare cyangwa abapolisi hoboneka abarundi kuko bica bitanga icizere niyo abasirikare cyangwa abapolisi bato bato babonye basirikare hejuru baca bagira ingoga
Umuvugizi w'ibiro by'umushikiranganje wa mbere nawe yatangaje ko ni yatumye uwo mukozi wayo mukuru gusaba Burundi kongereza ibitigiri by'abasirikare baje muri Central Africa Moise Nkurunziza
Inteko zijya kugarura amahoro mu gihugu cya Central Africa hariho abitegura kuja muri icyo gikorwa barabe rero aho bageze barabe ko bikunda kugira ngo habe uwundi mugwi woja kongereza abasanzwe ariko barangura icyo gikorwa mu gihugu cya Central Africa
Turetse abasirikare Bunyoni yemereye icyegera cy'umunyamabanga mukuru wa ONU kijejwe ibikorwa byo kugarukana amahoro n'umutekano ko n'abapolisi b'Abarundi bahari biteguye gukoreshwa
nyakubahwa umushikiranganji wa mbere wa Leta y'u Burundi yamenyesheje icyegera cy'umunyamabanga mukuru wa ONU ko igihugu cy'u Burundi gisanzwe gifise ibigo bibiri kandi bikora bikwije n'ubuhinga kimwe kikaba ari icy'igisirikare kandi kakaba ari icyo igipolisi ko ibyo bigo rero bibandanya bitegura inteko ziguma ziri magabo kugira ngo mu gihe cyose gishira mu mpuzamakungu ONU yifuza ko inteko z'u Burundi zijya kugarukana amahoro aho bikenewe ko u Burundi bwiteguye izo nteko zihari kandi zifise n'ibikoresho
ikibazo cyerekeye umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nacyo nyene bakivuganye ko nk'uko bisigurwa na Nkurunziza
izo ndongozi zibiri zaganiriye ibitari bike baragaruka no ku mutekano ibanga igihugu kibanyi cya Kongo umubanyi adafise amahoro nawe ntaronka yantu yaronka kandi nabico gituma rero yuko amahoro mu gihugu kibanyi yosasagara kugira ngo natwe u Burundi tugire ababanyi beza batekanye
naho nirikisaba Burundi kongereza inteko z'abasirikare baje kugarukana amahoro n'umutekano iryo shyirahamwe mpuzamakungu ryahagaritse kuva mu kwa gatandatu 2016 amasezerano yo gufashanya n'igipolisi cy'icyo gihugu cyo mu buseruko bwa Afurika cyari cya gatatu ku isi mu birungi ka polisi benshi muri bene ivyo bikorwa kugeza icyo gihe nyuma y'ibihugu bya Cameroon na Congo Brazzaville ONU yafashe iyo ngingo nyuma y'amaraporo y'amashyirahamwe yahanira ubwigenge bwa kiremwa muntu yerekanye ko abapolisi b'abarundi bahohoteye abatavuga rumwe n'ubutegetsi cyane cyane mu gihe cy'imyerekano yo mu 2015 yo kuya n'izikindi kiringo cyanya kwigendera president Pierre Nkurunziza cyateye imari uwo mwaka n'ubu leta ya Burundi iracyemeza ko iyo myerekano yari migumuko kugeza u Burundi burungika muri Repubulika Central Africa abasirikare bagera ku 84 eroje urika neza ijwi rya Amerika